bose uko ari bane abakenyezi babiri n'abagabo babiri bahaniwe icyaha kimwe ukugerageza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu igicaha cyahindu mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze sentare nkuru ya bubanza ari nayo bakatiye uyu munyororo yari yavuze ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu iki kirego kandi ni nacho icyariho cy'umushyikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara y'uburengero bw'u Burundi yari yabegetse ko amezi abiri imbere yaho bagihagarikwa cyose umunyororo w'imyaka ibiri n'amezi atandatu Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi Terence Mozenzi na Egide Harerimana bategerezwa kandi no kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundu umwe imodoka ari barimwo akuma gafata amajwi amatelefone yabo n'udutabo bari bafise urukiko rwategetse ko bisubizwa ikinyamakuru iwacu bakorera mu mpera z'ukwezi kwa 12 umushyikiriza manza yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 ibikoresho bari bafise bagifatwa navyo bikaba umutungo wa leta ingingo yari yamirijwe n'imiryango mpuzamakungu itari mike iharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyesha makuru muri uku kwezi kwa mbere RSF ritsicisha Paris mu Bufaransa ryasohoye urwandiko rusaba abantu gusinya petition yo gusabira kurwajya abamenyesha makuru CPJ naryo ritsicisha New York muri Amerika rifatikanije n'andi mashyirahamwe bahurira mu runa n'ibise One Free Press Coalition bashira dosiye yabo kuri 10 za mbere zirajishinga mu isi kandi zihutirwa ku gico zikorewe ico gihe muzokimumo wa seruki ya CPJ muzi ya Sahara ya ikiganiro cihariye rya Amerika.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
Agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwambere kw'imbere 2020 byerekana uburemere bw'idosiye no kwihutirwa kwayo ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 yo munyororo ibikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro ubwitangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike kw'idosiye isibagirwa kandi kw'iyi myaka leta basaba bila gufungwa 15 idashitwa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ivyo bagirizwa rihebwe
umwe mu bashingwa manza baburanira amenyesha makuru bayi wacu yabwiye amenyesha makuru bayi rubanza kuri uyu wa kane ko bana bagenzi be bagiye kunguruliza ingingo Mese Martin Ndayisaba yamenyesheje ko bafite iminsi 30 yo kubikora abakozi bayi wacu bari bahagaritswe ari batanu umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza yarasanzwe yidegembya kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze yejejwe bagifatwa bari muri komine Musigati intara ya Bubanza bari kwarondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine atari make ya Bubanza werekeza mu ishamba cimeza rya Kibira wari waturutse mu ntara ya Kivumanuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo umuhari w'inyeshamba Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi wemeje ko bateye barabagwanyi bawo igipolisi cyo cyatangaje ko bagizi ba nabi kandi ko cishemo 14 gifata n'inkoho Roger Wikaneza ijwi rya Amerika.